murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi kinyarwanda. Hano muri studio muri kumwe na Ngetiene Karekezi, ndabaramukije mwese aho muri ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Nk'ahandi ku isi, mu Rwanda bizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana umugore wo mu cyaro. Abavuga n'ijwi rya Amerika bavuga ko hari byinshi umugore wo mu cyaro amaze kwigezaho.
Tuba mu mashyirahamwe yitwa Zatwitega Iminsi, tuba mu mashyirahamwe yitwa Zatwambikane, Zadusasirane, tuba no mu yandi yitwa Twirire. Umunsi mukuru wagera tugahahirana, nta mugore ukiryama hasi.
Uwo ni umugore wo mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda, asobanura yumvikanisha bimwe mu byo umugore agezeho muri ako karere kimwe n'ahandi mu Rwanda. Iyi nkuru ni iri ku isonga mu zo twabateguriye uyu munsi. Dufite kandi n'inkuru ku bijyanye n'ibikoresho bike mu mashuri y'abana b'ibimuga mu Burundi, ndetse n'inkuru yerekeranye n'abatuye mu manengeka leta y'u Rwanda itabariza ko bahimuka kubera ibihe by'imvura bigezweho. Ni mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Duhera amakuru mu Rwanda, aho Minisiteri ishinzwe ubutabazi isaba abaturage bose batuye mu manengeka kwihutira kwimuka muri ibihe by'imvura. Imvura itangiye kuba ari nyinshi. Asumuta Kabuye niyo nkuru yateguriye.
Hashize iminsi itatu ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe kiburiye abaturage ko hagiye kugwa imvura idasanzwe. Iyi mvura yari iteganijwe kuva tariki ya 10 kugeza kuri 13 z'uku kwezi kwa 10, ikaba yasize yangije byinshi. Minisiteri ishinzwe ubutabazi ivuga ko mu minsi ine gusa iyi mvura imaze igwa, abantu batanu basize ubuzima muri iyi mvura, bamwe bagwiriwe n'ibiti, abandi bagwiriwe n'amazu, ndetse abandi batwarwa n'imigezi. Iyi minisiteri ivuga ko hari amazu y'abaturage asaga 30 yangiritse. Ushinzwe ubutabazi Kamayirese Germaine avuga ko mu Rwanda asanga ibiza byinshi biterwa n'uko nta bwirinzi bwateganijwe.
Mu Rwanda iyo turebye ibiza byinshi tugenda duhura nabyo n'ingaruka bitera, tubona ko haburamo ubwirinzi. Haraburamo ubwirinzi yaba ku bikorwa by'abantu ku giti byabo, amazu bubaka, ariko n'ibindi bikorwa binini by'igihugu, infrastructure zindi z'igihugu, ibikorwa remezo bindi binini nabyo bikenewe kubakwa ku buryo bibasha guhangana n'ibiza bigenda bitera isi.
Iyi mvura kandi yahitanye imyaka y'abaturage ihinze kuri hegitari zisaga 80. Benshi mu bo bayagezeho bavuga ko muri iki gihe kiri imbere bashobora kuzahura n'inzara kuko imyaka bari bategereje yatwawe n'imvura.
Imvura yakobotse nk'ari hakurya izidasanzwe, insina nta n'uzongera kurya, havagwa ibyo bitoki, ari abatara bakabona aho gatobe.
Imfiri yahoze aho dufite insina dure byose ni uko bimeze.
Ni inzara kubera yuko nta insina nimwe ihagaze. Twatungaga n'ibitoki duhane nta myumbati tukeza, urabona ko uyu musozi harantu wageze ubona umwumbati. Ni ikibazo gikomeye cyane, abaturage mu ninzara nyine nta bindi bikurikiraho.
Minisitiri Kamayirese avuga ko bakomeje gukangurira abaturage gukomeza amazu yabo mu gihe bubaka kuko benshi mu bahitanywe n'ibi biza bagwiriwe n'amazu babagamo adakomeye. Minisiteri ishinzwe ubutabazi igasaba Abanyarwanda batuye mu manegeka kwihutira kuyavamo.
Niyo mpamvu nanaboneraho n'umwanya wo gukomeza kubwira Abanyarwanda gukomeza kwirinda mu myubakire, mu miturire, mu mihingire, mu migendere, mu rwambuka imigezi bagira bate. Ntabwo bikwiye ko ari umunyarwanda n'umwe ukwiye kubaka manegeka. Abahatuye turabizi ko harimo abahatuye benshi banakodesha amazu atari na ba nyiraho. Abantu rero nibimuke baze bature ahantu nibura hadashyira ubuzima bwabo mu kaga.
Abashinzwe iteganyagihe mu Rwanda bavuga ko imvura nk'izongera kugwa mu ijoro ry'itariki ya 17 rishyira itariki ya 18 muri uku kwezi kwa 10. Asumta Kabuye, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kabuye aho mu Rwanda. Noneho tugane mu Burundi, aho ibikoresho bihenze cyane bitaboneka, ndetse n'ubukene bw'ababyeyi akaba ari ingorabahizi zikomeye zugarije ikigo rumuri kigisha abana bagendana ubumuga bwo kutabona. Ni inkuru yateguriwe mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Icyo kigo rumuri kiri ku mushasha mu gisagara cya Gitega ni ikigo kijeje kwigisha abana bagendana ubumuga bwo kutabona biga kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri mato mato. Bakurikiza urutonde rw'ivyigwa vya leta. Kubera ubukene bw'ibikoresho urongoye ico kigo, Mama Aline Karegwa amenyesha ko badashobora kurenza abana 15 mu mwaka wa mbere, kandi ababikeneye bari benshi cyane mu gihugu. Abana biga kuri iryo shuri baragaruka kuri zimwe zimwe mu ntambamye bahura iyo bariko bariga.
Mugakurikirane ivyigwa turashaka kubara ingorane z'impapuro canke nk'izimashini nyine kubera biba byagoranye, ariko hari igihe bishobora kuboneka ko badufasha kuturosa ibyo dukeneye byose nk'impapuro zirakunda kubura canke bakaturosa amamashini.
Ujaye no kwiga ubisanzwe nk'ingorane z'ibikoresho aho usanga nk'ubu mu kwandika dufata nk'uturi ko dukora ibibazo bya leta agasanga nk'abatabona ubaye umwanya udakwiye kubera mu kwandika bibatebya ugasanga ikibazo cya nk'icya leta cyabananiye kubera abaca bakaba batarahetse.
Mama Aline Karegwa arongoye iryo shuri nawe nyararemeza ko ikibazo cy'ibikoresho bizimbye ari intambamye ikomeye, na cyane cyane akabona ko diyosezi ya Gitega yonye n'ikigo Urumuri yari ikwiriye gufashwa kuko ihanzwe na byinshi.
Ingorane ikomeye cyane ni ibikoresho byo mu ishuri bisanzwe bizimbye, ibyo nta mubyeyi n'umwe ashobora kubironka kuko twebwe mu kubironka ibyinshi biva mu bihugu byo hanze bya Buraya navyo nyene birazimbye cyane. Nibiva mu Burundi impapuro bakorerako nazo nyene zirazimbye kuburyo atamuvyeyi tubisaba ico kica kiba igikorwa c'ishuri igikorwa ca diyoseze. Muca mwumva rero igikorwa diyoseze ifise kuko iri shuri ryegamiye diyoseze ntiriri muri leta, nk'ivyo byose bigoye ku mpande zose ivyo byose diyoseze niyo iciraba ingene ibigenza. Muca mwumva yuko nayo nyene itoroherwa mu gutunganya ibikorwa vya kino kigo.
Yo bana barangije amashuri mato mato baraheza bakungururizwa mu ishuri rya Lycée Notre Dame de la Sagesse naryo nyene ryabihebeye imana aho baca bigana n'abandi bana atabumuga bafise. Naho nyene ibazo ntibibuze nk'ukuno ahiga yavyiganiye radio y'ijwi rya Amerika.
Ari gihe twebwe bishika tukabura impapuro hagari gihe kinini atamapuro dufise n'ubu byaradushikiye muri uwo mwaka aho twaciye dukora ama examen abiri mu gice kimwe. Cyansaba rero ndasaba amwe bishobotse kugira ngo dushobore kuronka impapuro kuko impapuro iyo zihere dusanga abandi bana badusize kandi tukajya dukora ku bimateriyeli abandi bana bakoze ko kandi nabo baba bagiye imbere yacu. Hama tugasaba kugira ngo nazirya mashini zibonetse dushobore kuronka amanote n'ingoga izitarakiranze kubera hari ziri ngaha nyine zapfuye kugira ngo dushobore gukorwa kugira ngo dushobore kuronka amanote bidatevye kugira ngo dushobore kujana n'abandi.
Muri leta ico kibazo bamenyesha ko kibaraje ishinga. Martin Ivyabandi umushikiranganje w'agateka kazi na muntu amenyesha ko ikibazo c'abagendana ubumuga leta yamaze kugifata mu minwe mu gushiraho imigambi itomoye kubakurikirana.
Aha rero turazi neza ko ari ikibazo c'abagendana ubumuga cyane cyangwa kutabona, dufise amashuri make kandi ingorane nuko ibikoresho bakoresha birazimbye cyane ugasanga rero bwa buryo ntibushobye gukwira naho bongururiza ugasanga byagoranye, ariko hari akigoro kakozwe uri kubira kugwa n'umushiranganje bw'indero n'umushiranganje butandukanye. Aha rero duhamagariye n'abandi bose baba bishoboye cyane cyane mu kugenda hamwe, iyo abantu bagiye hamwe barakora imigambi ikomeye n'ibyo bigo byo kwigisha abatabona afite ubumuga bwo kutabona nabo nyine bashobye gushigikirwa.
Naho uruhara rwa leta kugeza ubu rutaboneka neza mu kwitaho abo bana batabona mu mashuri, Mama Aline Karegwa amenyesha ko igikorwa bamaze gukora gishimishije. Amenyesha ko iyo barungitse mu mashuri yisumbuye babitora ikimenyamenya n'abaherutse gutsinda batatu bose baronse udushimwe kubera amanota meza baronse mu bibazo bya leta. Ikindi ngo nuko hari abanyeshuri batandatu baciye muri icyo kigo ubu bariko bararangiza kaminuza mu gihugu cy'u Rwanda. Amoneraho gusaba leta kwitaho bikomeye icyo gisata cy'abana bagendana n'ubumuga bwo kutabona kuko iyo baronse amahirwe yo kujya mu ishuri bafise ubwenge nk'abandi bana. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Yani. umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana umugore wo mu cyaro usanze ubuzima bwe buhagaze bute mu Rwanda. Hari Abanyarwanda bamwe bavuga ko umugore wo mu cyaro yarushijeho kujijuka, abandi bakavuga ko hari abagore barushaho gusigara inyuma mu iterambere. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yasuye tumwe mu byaro byo mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda, aratubwira uko yabisanze.
Ariko n'ubu ngubu ngiye nsige mbona hari nta n'umugore mu cyaro kibaho, twese twarasirimutse. Wenda n'ubwo uri kugenda gucya mu nzira urusirareba ugasanga twese ntago ari nka kera. Kera wasanga umugore wo mu cyaro twarasigaye inyuma burundu no gukaraba nta wakarabaga.
Turi mu byaro byo mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda. Ni ku munsi si yose yizihizaho umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana umugore wo mu cyaro. Uwo tuganira nawe ni umugore wo mu cyaro arabwira Ijwi rya Amerika ko asanga ibintu byarahindutse mu buryo bugaragara agereranije n'imyaka yashize, aho umugore yahezwaga inyuma mu iterambere,
aho umuntu yatinyukiye mbona nta n'umurimo umugore atashobora. None si ubu iyo baguha akazi k'ubuyede umufundo akaba ari hejuru ari kubaka kuterura isimu kazamura hejuru kamuhereza, kera ibyo ntibyabagaho.
Byarahindutse we mana, simfo ngo nuko turi mu rimano turi kubagara rwose. Nta abagore barashyanutse muri gihe barashishoje, urabona ko umugore atagitinya nka mbere.
Muri uku gutinyuka umugore wo mu cyaro yahisemo kwibumbira mu mashyirahamwe amuteza imbere na bagenzi be.
Tuba mu mashyirahamwe yitwa Zatwitega Iminsi, tuba mu mashyirahamwe yitwa Zatwambikane, tuba mu mashyirahamwe yitwa Zadusasirane, tuba no mu yandi yitwa Twirire nko ku minsi mikuru za Noheli umunane. Bitewe n'uko twabigenye tugenda dukusanya amafaranga udufaranga umunsi mukuru wagera tugahahirana, nta mugore ukiryama hasi.
Ibyo ngo byanabateye kugira umuco wo kwizigamira.
Ukora uko ushoboye, ariko uravuga ati niba ari kwa gatanu wenda cyangwa se kwa kabiri muri ya mafaranga wakoreye cyane iminsi ibiri ugakoraho 500 kuyatura muri mitiweli, ubundi ukarya sigaye. Nta mugore iwacu mu cyaro yitega ngo umugabo ngo niwe urampahira ngo niwe uzazana ibintu byose, oya ntago bikibaho.
Igitandukanye na bagenzi be, uyu mubyeyi we ku munsi nk'uyu musanze mu bukene atabura kwemeza ko bukabije.
Ubusa nteye ntagihe atari ugukena, iyo ngira imbuto mba ntaraterera rimwe n'abandi.
Aravuga ko kugeza ubu nawe yisungana na bagenzi be mu mashyirahamwe yagombye kubateza imbere, ariko ubukene ngo bukanga bukamuzitira.
None se nk'ubu ushaka kujya mu ishyirahamwe muri ako gatsinda yenda bakaguhemba nk'ibihumbi nka 30 cyangwa 25 bitewe n'ukuntu abantu bagiyemo. None se wambwira urayabonye uguzemo igitenge ufite abana 5 cyangwa 6, ubwo se urumva wahavamo iki cyakugabanyiriza ubukene bitewe n'ubushobozi bwawe wakoresheje?
Ubwo ubutegetsi bukangurira abagore kugana amabanki n'ibindi bigo by'imari ngo bake inguzanyo biteze imbere, uyu mubyeyi we aravuga ko bikimugoye ahanini kuko nta n'ingwate yabona.
Ubu ntabwo wowe ushobora gutinyuka kujya kuri banki ngo bake inguzanyo
ugire icyo ukora. Sinanarebayo ibiki se wacuruza, ibishyimbo se, ibijumba se, iki se? Ntacyo pe wakabikora yenda. Ariko noneho amafaranga y'inguzanyo atera ikibazo.
Mu bihe byo hambere mu muco nyarwanda umugore yakunze kudahabwa agaciro bishingiye ku myumvire, ari naho ubutegetsi bwashyizeho gahunda y'uburinganire n'ubwuzuzanye ku bagize umuryango. Ariko ni gahunda mu bice bitandukanye itarakunze kuvugwaho rumwe. Ubu ni ubuhamya mubwirwa na nyir'ubwite.
Ubundi twe tubwita ubwuzuzanye, ariko ku bagabo bo babwise uburinganire. Mbese basa n'abaduhejeje inyuma neza burundu noneho kurusha uko mbere byari bimeze. Kubera yuko aricara akavuga ati untunge nawe umenye nawe nk'uko washyizwe hejuru, ubu ni ninjye wari uri hejuru none ni wowe washyizwe hejuru. Umwana ajya ku ishuri akaba ari wehe umurihira, akaba ari wehe umugurira umwenda. Mu cyaro umugore wo mu cyaro wese arashavuye, nubwo mu mujyi bajyamo bakagaragara. Dufite amakimbirane y'abagabo, ubundi ukabipfukirana watinyuka yenda ngo urasha kujura bivuze kumva yenda abandi bagabo bagenzi be cyangwa abandi ngo bakamuha katatiri ya mugore nta kigena.
Imibare y'ubutegetsi bw'u Rwanda iragaragaza ko abagore banganaga na 59 mu 2001 bari bakennye, ariko ko kubera gahunda zibakura mu bukene mu mpera za 2016 abagore bakennye bari 39%. Muri gahunda ya leta yo guhanga imirimo ubutegetsi buvuga ko abagore babonyemo akazi kugera kuri 45%. Abagore kandi ngo bitabiriye gukorana n'ibigo by'imari ku buryo bavuye kuri 16% mu 2012 bagera kuri 39% muri 2016. Ariko baracyasaba kubegera bya nyabyo.
Nk'ubu bamanutse bakatwigisha ati uguza amafaranga ukayakoresha gutya ukayajyana gutya hari igihe uyaguza yenda wifitiye umugabo umugabo ati ntago wazana 50 ngo ndare ntabonye icupa tibyo yaba ari ubuswa waba unkoresheje ukabura ikindi wakora rero ukabyihorera.
Kugira umuryango utekanye kandi uteye imbere niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro bagira ubusa ijwi rya Amerika ibyumba mu majyaruguru y'u Rwanda.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu, turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ejo kuwa kane, ejo kuwa mbere ahubwo, Uburundi bwibutse imyaka 58 irangiye Ludoviko Rwagasore waharaniye ubwigenge ukwikukira ku Burundi yishwe. Ibirori byo kwibuka uwo munsi byabereye mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Mu byo Ludoviko Rwagasore yumvikanishaga ko aharanira harimo ubumwe, ibikorwa n'amajyambere. Iyi ntego yabarakurikijwe ite mu Burundi no mu mugambwe iprona yakomokagamo? Mu kiganiro muri sanga uyu munsi, mugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kuvugana n'abantu babiri inararibonye harimo ambasaderi Gamarinda Ruzaniye wigeze kuyobora Minisiteri y'Amashuri mu Burundi. Yavuganye kandi n'umutegetsi ukomeye mu mugambwe iprona ni Abel Gashatsi uyoboye uwo mugambwe. Tubaze twumve ambasaderi Gamarinda Ndaruzaniye uko abyumvikanisha.
Cyumviro cy'ubumwe Rwagasore yavuze nta ntwaro n'imwe yamukurikiye itavuze iminsi yose cyumviro cy'ubumwe, ariko ikigoye habaye iki ngo bugume butosekara kandi twamatubwibutsa. Mu 1971 rero ubumwe yagize muri twarwanya independence nta vyamako menshi yariho, mugabo hari abatora kuronka ukwikukira buno nyene bakurikira Rwagasore n'abipfuza yuko botenyenye afikukira batevye. Nico kibazo cariho. Hanyuma rero mugabo ubumwe bufatiye ku mana umwami n'uburundi Rwagasore warundi bamukurikiye bose batora kwikukira buno nyene. Ubwo bumwe rero nibwo yasavye ko bwobandanya mu ijambo yavuze mu ntwaro zakurikiye, naho nyene umwe bwagwi atosekaye mu 1975 cane, ariko inama zakurikiye no kuri Repubulika ya mbere bashize basaba ubumwe, ibikorwa n'amajambere. Intwaro zakuye zose kuri bagaze zakuye kuri Buyoya twavuga ubumwe, ibikorwa n'amajambere. N'inyuma yaho gushika vuba n'ubu turacavuga ubumwe, ibikorwa n'amajambere. Ikigoye rero ni ukubera ko turirimba ubumwe hanyuma bugatose kari iminsi yose. Nico kibazo twokwibaza ubu,
ico ni kibazo gihambaye cyane rwose
mu Burundi, kugira ubwo bumwe turirimba iminsi yose kandi dushaka twese kandi abarundi bashaka bose gutsimbatara tukaja mu nzira y'amajambere itumbereye tugasubira inyuma.
Haraheze imyaka rero 58 ubwo bumwe buvugwa, ariko nkuko mubivuze butaboneka cyane rwose, butibonekeza. Mbega icatumye abarundi cyane cyane abari barongoye umugambi w'ipona ikana bari ku butegetsi badashira imbere icyo cyiyumviro ngo wakigendere, n'ikihe ikintu cyagenze nabi? Niki
cyagenze nabi? Kigenda nabi no kubindi. Iyo wihaye imigambi hanyuma ntutunganye ingene uzoyiringaniza neza ngo uyisangire na bose, iyo migambi ntishika. Umwe rero twaraburirimvye mugabo ntitwicaye hamwe ngo tuvuge icyabuze. Je ndibuka nari muri komisiyo yari ishinzwe kwiga ikibazo cy'ubumwe 1989 rimwe twarakwiye mu gihugu mbere y'umwe ari twagiriza ngo twagiye gushika makomine. Ego cyane, twagiye gushika makomine yose kugira ngo mbere mu masekitori y'amakomine twa n'abanyagihugu icavuye mu mara kibonye n'iryasezerano ry'ubumwe. Ibyo rero biranditse neza icy'abarundi bari kubarifuza. Mugabo kimbabaza nuko kumbure twarije ku isezerano ryanditse ingene turishira mu ngiro, rero kumbure ntitwakoze ibikwiye.
Abarundi
aho rero nibaza yuko abarongoye igihugu ntibashoboye gushira mu ngiro ibyo turiko turiyemeza. Ubu rero twokwikebuka abanyagihugu hamwe n'abarongoye yihuse, none twogira ikubu kugira ibi turiko turavuga bitsimbatare ntibisubire gutosekara. nikibazo rero ntashobora kuronkera inyishu inyishiriho niyo karundi bicara hamwe bakaganira iminsi yose ibiganiro by'ubumwe ntibihera arabagize ntimusubire mwarabivuze umwe ntushobora kubuhora nicyo bituma bwa mabugaruka aho mabugaruka rero twicare hamwe abarundi bicare hamwe ku mitumba muri leta n'ahandi bame baraba ikoso sikaza ubumwe hanyuma bagitorera inyishu uko munsi yose uje bizokwama biza gutyo
kuko
kwagiza bakera rero na bubu turimo twese tugira iki ngo bwumwe twipfuza ntaba basigara cyicaro nikabe ka karimbi gusa
ego me ndabona na telefone y'umushana he Bergashatsi ya hevye iraboneka mwiwe neza umushana he Bergashatsi
mwiriwe Frederic
muri neza turi kumwe na ambassadeur Gemariel Ndaruzaniye ashoboye kuza mu kiganiro turamushimiye cyane gose hanyuma ico kiganiro rero nashaka tugisangire mwese uko muri babiri hanyuma nkaba nashaka namwe mushaka nta yabere gashatsinda babaze kukibazo twari ko turavuga ku civugo ca Rwagasore ubumwe bikorwa amajambere twatanguriye ku bumwe ubwo bumwe ntibwigeze buboneka mu Barundi mbega habuziki habuze abategetsi batanga karoriro abarundi bose ubwo bumwe barabwemera ariko ubwo ntibabuze abategetsi bo hejuru babereka karoriro
murakoze nagira ngo bwa mbere ndamutse ambassadeur
hama murakoze neza
amahoro neza ambassadeur
amahoro
kubijanye n'ikibazo mumbajije Frederic kijanye n'ikivugo cy'umuganwa Rudoveho kwa Gasore cyane cyane mugacamushigira ku kibazo kijanye n'umwe bw'abarundi nibyo twagiye turabona ko ubumwe mu Burundi cyane cyane indane hagati y'abavuka gihugu zagiye ziboneka rero twovuga tuti mbega icyatuma ubwo bumwe butosekara ni ikihe ibyo rero novuga ko biri mu migwi myinshi kuko ubwa mbere nuko abarundi bose baba bari mu gihugu mu moko yose ubwa mbere bose bumva ko ari abarundi nyagire umuce w'abarundi wumva ko ukumiriwe kuko igituma ubumwe butosekara ni ikumirwa ry'uyo cyankuriye rero twaragiye tubibona muri kahise cyane cyane aho wasanga hariho umuco w'abarundi haba mu moko haba mu kuntara ugasanga hari habumva kumengo barakomirwe kandi koko warabona ko iryo komira ryari rihari muri ico gihe rero iyo maze gukomirwa uca urondera inyene nawe ukwitwa umurundi ukaza ku rugezo rw'uwundi ico rero cyaratumye ubumwe mu Burundi butosekara
ico kibazo
turemeza ko habaye inyigisho z'amacakubiri abo bakoloni bari baje kudutwara gukoloniza igihugu cy'u Burundi kugira ngo bashobore gushika ku cyo bifuza barazanye injyane za moko barita abarundi bari bibaniye mu mahoro n'umutekano bahagarariwe n'umwami se barundi bose kandi bose bari bafise ibyo bagejwe ibwami ni ukuvuga ko nta muhutu nta mututsi yumva ageze ibwami bose bumva ko bafise ibikorwa bijanye naho n'imiryango bavamo kandi bakumva ko
bose icyo kibazo mushikirije mushikanahe Abel Gashatsi ni ikibazo gikomeye cyo gukumirana icyo kibazo cyifashe gute muri iki gihe
igihano cyo gukumirana icyo gihe murumva uno munsi ntawuvuga ko cyaheze kuko ikumira ifatira kuri byinshi ubu uno munsi novuga ko ikibazo cyo gukumirana haho usanga nk'ubunya mu kibazo mugandi muvuga ko ikibazo twovuga ko kizana uno munsi turabona ko hariho abantu benshi bashomereye mu gihugu cy'u Burundi abantu bo bashomereye kenshi usanga barabuze ubuzi ugasanga umuntu mwiganye umwana wa nk'akazi ubundi akakabura kubera afise umuvugira cyangwa afise umugambwe umufasha ubundi ugasanga ntawagira muri icyo gihe akumva ko akumiriwe hama mugabo kandi ubu no munsi twagiye mu ntwaro za demokarasi aho umugambwe utsinze ari wucuraba ibijyanye no kugera igihugu aho rero muri icyo gihe rero ikibazo cyo gukumirana twarakibona muri kahise aho twabibona usanga hari habarundi mu nzego zimwe nk'iza gisirikare za gipolisi intara n'ibindi ukabona ko hariho umuco w'abarundi ukumiriwe ibyo rero byaratumye hari ibibazo mu Burundi bantu haramwe ababonye ko hari bafashe hano ibintu birayangara nicyo gituma rero twavuga ko ubumwe murumva ko kugira butosekare n'akantu kababaza umugumo w'abarundi maze abantu bagatangura kurabana.
Timwese kumwe ko murabandanya kumviriza radio hijwi rya America isamya nyira i Washington DC mu kirundi mu kirwanda turi kumwe na Domitien. Domitien muri weneza muri hega Domitien muri hehe duga ku jambo kibazo cyimvira turi kumwe n'abatetsi babiri Abele Gashatsi arongoye umugambi w'Iprona turi kumwe kandi ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye bakaba bari kuvuga cyane cyane ku myaka 58 irangiye intwari y'u Burundi Ludovico Rwagasore yagandaguwe tukaba turi kugaruka kandi cyane cyane ku kivugo cyiwe umwe ikorwa amajambo duga ku jambo ikibazo cyimvira
ikibazo nagira ndakirekeze kuri abo batumye babiri nemere
yego
nagira ndababaze bagerageje kuraba uko ibintu byo bihagaze mu Burundi ho hariho ubumwe nimba tabo hari ubona ho ko guki kizokorwa byaje mbega amajyambere mu Burundi yo azotiraboneka byaje kandi twanze twarutse tugira amahoro
murakoze murakoze Domitien reka dutangure ko mushana ya Abele Gashatsi ibibazo ikibazo cy'umwe ni kibazo mwamaze kwishura aho kugiki nico mwagiye ku mayange ka majambere yoyo yifashe gute mu Burundi ivyo byose bizoshika ryari duga ku jambo mukanye gatoyi cyane gose
murakoze ikibazo cy'umwe mu Burundi nkuko nabivuze ubumwe burahari kanatsinda no munsi ararundi bose mu moko yose turasangira turabana turasabiranira igikomeye no kububungabunga kugira ngo nyagirire icoza gituma dusubira gucanamwo nkuko twagiye tubibonaho hahera imyaka 10-15 abarundi bagasubiranamo ubu rero no vuga ko ubwo bumwe buhari no kubutsimbataza uti mbega amajambere n'amajambere turavye ahiki kugubihigo igihugu kigeze turavuga ko iterambere ririho uno munsi nivyo hari ubukene mu gihugu mugabo turavye kahova ko igihugu uko cari kiri muri iriya myaka ya 61 ariko kimeze abajije ikibazo n'umunyacankuzo uno munsi uvuye ibujumbura ugashika mu cankuzo n'urugendo rw'amasaha 3 mugabo ndazi ko misi yahera uvuye bujumbura kushika mu cankuzo wahagenda amasaha 6 isigura yuko hari ibyakozwe
ambassadeur Gabriel Ndaruzaniye ikibazo cha ibibazo vya Domitien mbega mu Burundi hari umwe muri iki gihe huko rw'iki mu gihe ubwo umwe udatsimbataye ka majambere yoyo azoshika cyane
nagira nsaba yuko icyo kibazo nico umuntu ubu yaruse vuba yumwe butabaguriho yumwe butabaho gituba tufitwa barundi gituba tufitwa Burundi bwaraciye mu nzira zigoye mu maho menshi ariko nibwo bwa niwo mugozi wagumije Burundi hamwe n'ubu rero ubumwe buriho njo gituba Burundi bukira Burundi sinovuga ngo uratsimbataye hose hazoba amahoro asasagaye hose no bandi ko ndabesha uko ngibizoshika kuko hamingorane mu buzima bw'abantu umwe rero nibwo butuma bahamagara ko tike abashinga ntaye korana hari ikintu kigoye tuje inama tubandanye twubaka bwa bumwe ibyo rero nibaza yuko umwe rwo tugenda ku nta gusesa kure umunsi bwo sambuka nico cyo kugira cyo Burundi no kuvuga rero yuko igihe turi mu ngorane cyo kwihebura ngo byose byaraheze nico duteza kuraba aho duca kugira ngo tugarure bwa bumwe mu nzira itumbereye ugarundi atanganyirwe bose umwe rero buri hombye tutunze iterambere iyo abantu babiri bafite amatongo angana umwe akavyuka mu gitondo aja kurikorera undi akavyuka mu gitondo aja gutembera ku isoko uwakoreye itongo niwe yimbura utari kore ntiyimbura twebwe rero ubu iyo magume tubamwe umwe ibigorane biri muri twebwe bituma tudakoresha bwa bumwe kugira ngo turime itongo ryacu rusange ry'u Burundi ritere imbere tutabuteje imbere rero tebera ntibizoza abanyagihugu batagiye gukora baguma bahunga baguma batwara intekera ku mutwe ntituzotera imbere na gatoyi kuvuga ko atabutunzi buriho tuzoba twabukoresheje nabi buriho nicyo tubukoresha nabi none rero nibanda bari imbere n'abategetsi babaza abanyagihugu baje hamwe barondere ubutunzi dufite tubuteze imbere
turamushimiye ambasaderi Gamaliel wo mu Burundi ni Gamariyeri na Abel Gashatsi bombe umugambwe iprona mu Burundi ku munsi wo kwibuka intwari Ludovico Rwagasore umunsi wabaye ejo dushimiye wese mubateze amatwi uyu munsi mu kiganiro cyacu dushimiye n'abazifashe gutegura ikiganiro barimo Fatuma Karara Arimasi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza.